Radio Ijwi ry'Amerika. Ratizwi ya Amerika ivugiri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese muduteza amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Fidel Yongabo ndabaramukije ikaze mu biganiro byacu tubafitiye kuri isa
kwa rero ikibuga kigiye kutangira ni ingira kamara ku baturage bahaturiye cyambere ni iterambere
uwo numwe mu banyarwanda batwara amapikipiki yunguruza abantu avuga ko umugambi ukubaka ikibanza c'indege gishasha ca Bugesera umugambi mwiza uzotuma haba iterambere Raila Odinga umunyepolitiki atavuga rumwe na leta ya Kenya yatangaje n'umusuko wa gatatu ko abagizi ba nabi bafite ubuhinga mu vyerekeye ivyuma vya ordinateur binjiye mu vyuma vya ordinateur vyo mu gihugu cejejwe amatora barasibanganya amajwi y'abantu batoye maze bituma ayo matora abamwe amahinyu Igipolisi cy'Ubufaransa cyarashe cyongera kigihagarika umuntu yikekwa ko yiroshe n'imodoka mu mugwi w'abasirikare bacu uno munsi kwa gatatu akomeretsa abasirikare batandatu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje no munsi kwa gatatu ko ibigwanisho ruhonyanganda Amerika ifise muri iki gihe bifise ingufu zikomeye cyane kurusha mu bihe by'imbere yaho aya makuru hamwe n'andi makuru tubafitiye turagaruka ko mukanya mugume hafi y'amaradiyo yanyu tutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje no munsi kwa gatatu ko ibigwanisho ruhonyanganda Amerika ifise muri iki gihe bifite ingufu zikomeye cyane kurusha mu bihe by'imbere yaho ivyo ni mu gihe ariko aterana amajambo akomeye n'igihugu cya Korea ya Ruguru Muvyashikirije ku rubuga Twitter mu masaha ya kare mu gitondo cy'umunsi wa gatatu Trump yatangaje kwitegeko ryiwe rya mbere igihe yashika ku butegetsi mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka kwari gukoresha ubuhinga bushasha kubigwanisha uruhonyanganda igihugu gifise Perezida Trump yasavye iyongerezwa ry'amafaranga akoreshwa mu gisata cyo kwivuna abansi harimo ubushakashatsi no gukora ibigwanisha uruhonyanganda bishasha yamara inama nshinga mateka na nkenguza amateka ntibiremeza umugambi werekeye amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'2018 ivyo president Trump yabitangaje umusumwe inyuma yuko agabishije Korea ya Ruguru kwishobora kwibonera ko hamwe yobandanya isomborotsa Amerika umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Edouard Philippe yemeje ihagarikwa ry'umuntu yikekwa ko yiroshe n'imodoka kumugwe w'abasirikare b'u Burundi mu mwaka wa gatatu mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru Paris akomeretsa abasirikare batandatu abategetsi b'u Burundi batangaza ko icyo gitero cyateguwe kandi cyagizwe n'impaka igipolisi cy'u Burundi cyarashe cyongera kihagarika umuntu yikekwa ari mu modoka yakoreshejwe muri icyo gitero mu buraruko bw'umugwa mukuru Paris Edouard Philippe avuga ko umuntu yahagaritswe ari ku ibarabara riri hagati y'umugwa mukuru Paris n'igisagara cya Boulogne-sur-Mer uwo muntu avugwa ko yariko agendesha imodoka igipolisi cyariko kirarondera kaba yariko agerageza guhunga ibyo bikaba byatumye igipolisi kimurasa icyo gitero cabaye mu gihe abasirikare bari bavuye mu ikambi yabo yahitwa Levallois Perret bagiye kugenduza umutekano icyo gitero gikurikiye ibitero bitari bike by'abashigikiye leta ya Kiislam ku basirikare n'abapolisi mu gihugu cy'u Burundi Naho amakuru yerekeye akarere ka Afrika Raila Odinga umunyepolitiki atavuga rumwe na leta y'igihugu cya Kenya yatangaje no munsi kwa gatatu ko bagize ba nabi bafite ubuhinga mu vyerekeye ivyuma vya ordinateur binjiye mu vyuma vya ordinateur vyo mu gihugu cejejwe amatora barasibanganya amatora yari yabaye mu vyatumye haba amahinyu muri aya matora amenyesha kwivyo vyatumye aba inyuma cyane yubahajyanwa perezida Uhuru Kenyatta ikibanza ngurukana bumenyi cy'urwego rw'igihugu rwigenga rujejwe amatora muri Kenya cerekanye ku mutaga uno munsi kwa gatatu ku bigera kuri 94% vy'amajwi ku ijana vy'amajwi amaze guharugwa perezida Kenyatta ari imbere ya Odinga Kenyatta afise amajwi 58% ku ijana mu gihe Odinga afise amajwi 45% ku ijana umukuru w'urwego rw'igihugu rwigenga rujejwe amatora Wafula Chebukati yatangaje ko adashobora kuvuga nimba ivyuma vya ordinateur vy'uwo mugwi vyaratewe. Yamara yatangaje ko bazogira itohoza. Rafael Chebukati Tuju umunyamabanga mukuru w'umugambwe wa President Murantunga. Rafael Tuju umunyamabanga mukuru w'umugambwe wa President Uhuru Kenyatta. Jubilee Party yamirije ivyagirizo vya Odinga mu kuvuga ko itagira ishingiro. Kuvyerekeye u Rwanda, komisiyo y'igihugu ijejwe amatora yemeje uno musi wa gatatu ko Perezida Paul Kagame yatahiye intsinzi ya 98 n'ibice 79 kw'ijana vy'amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu ndwi irangiye. Ntamazinda yariho ko Perezida Kagame muri Kigali afise imyaka 59 yari kubandanya kuyobora u Rwanda. Ivyari vyavuye mu matora vy'agateganyo vyari vyerekanye ko yatsinze na 98 n'ibice 63 kw'ijana vy'amajwi. Atsindiye ikiringo kigira gatatu mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Ivyanyuma vyavuye mu matora vyerekana ko Frank Habineza yobowe umugambi utavuga n'umwe na leta Green Party yaronse ubusa n'ibice 48 kw'ijana vy'amajwi mu matora, mu gihe umukandida yigenga Philippe Mpayimana yaronse ubusa n'ibice 73 kw'ijana vy'amajwi. Abo bakandida bombi baremeye ko batsinzwe mu matora igihe ivyavuyemo vy'agateganyo vyashikirizwa. Leta y'igihugu ca Zimbabwe kigeramiwe n'ubukene bukomeye muri iki gihe yatangaje no musi wa gatatu ko ifise imigambi yo kubaka kaminuza y'umuri yaridi w'amadolari y'Abanyamerika agenewe gutera iteka Perezida Robert Mugabe. Perezida Mugabe afise imyaka 93 muri iki gihe yagirizwa ikandamiza rikomeye ku banyagihugu biwe no kuba yataye igihugu mu manga mu vyerekeye ubutunzi. Iyo kaminuza izobikwirikira ibindi bibanza vyitiriwe izina ryiwe, harimwo ishure rya leta ryigisha ibijanye n'iperereza, ibarabara rikuru ku mugwa mukuru Harare, n'ibarabara rikuru rija imuhiri we mu gihugu hagati. Leta yiwe yemeje ishyirwaho rya kaminuza Robert Gabriel Mugabe. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe indero mu mashure kaminuza Jonathan Moyo, amenyesha ko ata bundi buryo buhari bwo gutera iteka ukwiyemeza kwa Perezida Mugabe ku bijanye n'indero n'ubuyobozi bwiwe bw'akarorero. Moyo avuga ko iryo shure kaminuza rizokubakwa ahitwa Mazowe ku birometero 35 umuntu avuye ku mugwa mukuru Harare, rikazotwara umuriyaridi w'amadolari y'Abanyamerika. Amenyesha ko iryo shure rizoshimikira ku bisata by'ubumenyi n'ubuhinga bwa none. Ibiganiro mubandanya kubikurikiranira kuri radio Inshuti ya bose FM 88 ibice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email, nayo akaba ari radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu, hamwe no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Kuri tariki y'icyenda z'ukwezi k'umunani, isi yose yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka. Ku vyerekeye u Rwanda, nta birori vyabaye kubera leta y'u Rwanda itemera abatwa nk'umugwi wihariye. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Abitwa basangwa butaka na bari mu bwoko bw'abatwa, ariko aya mazina yombi ntiyemewe gukoreshwa mu butegetsi bw'u Rwanda kuko amategeko y'u Rwanda abuza amashyirahamwe ashingiye ku bwoko. Ubu abitwaga ayo mazina basigaye bazwi ku izina ry'abasigajwe inyuma n'amateka. Umuvugizi w'ishyirahamwe riharanira kurengera abasigajwe inyuma n'amateka iri Defense Niyomugabo avuga ko nubwo leta yashyizeho gahunda nziza zikura abaturage mu bukene ariko bo zitabageraho.
Twe turashima cyane gahunda nyinshi ziriho zo kuzamura abatishoboye, ariko by'umwihariko iyo bitugezeho tumera nk'abazihezwamo. By'umwihariko nk'iyo tuvuze gahunda ya Girinka, dufite ikibazo cy'umwihariko cy'ubutaka. Kuduha inka tudafite aho dutera ubwo ubwatsi tudafite ta gahunda rero ya VUPO nayo turacyayifite ikibazo bahemba nyuma y'iminsi 15 y'umuntu yagiye gukora ariko kubera ko tubaho umunsi kundi tukaba duhari uko twabumye ya nkono tukaba ruko twagiye gukora ndi muntu iminsi 15 igera nta kintu dufite mu rugo gahunda y'uburezi kuri bose harabana bava ku mashuri bakaza kwa kutugifite ikibazo cyo kwihaza mu biribwa bagasanga mu rugo nta biryo bihari
abasigajwe nyuma n'amateka twasanze mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi bagaragaje uburyo bugarijwe n'ubukene bukabije
naburaye n'ubu nabwiri ndihangana ndizirika niyo ndutetse ndakera barabana reba abana batanu nange wa gatandatu ndarura nkashira ku isahane nkababwa ati ngaho mwicare hasi mujye mwabana abana nkabari abagira umuvandimwe ajya kubavomera uwatetse akababwa ati yamwe bamunze mbaho ibiryo n'ubu
kumugina ntabwo leta ituzi hano mubona iyo nzu ubusa turava ngo utarubakirwa zubakirwa ubwo mpagaze gutya muri biyupa nagiyemo nafashe ameza n'uyu ngo turacutse
ntacyo mfite njye sinkibasha guhinga ariko kumva ho sinkibishoboye sinshoboye kwikorera ibumba muri za nka ntaye tubona
umurimo wacu ni ririya bumba serankonure bahariye imwe ni 50
aba basigajwe inyuma n'amateka bavuga ko umurimo w'ububumbyi bahuriragaho mu gihe cya kera no muri iki gihe usa n'utakigira icyo bamariye bitewe n'uko wataye agaciro ku bakiri bato bo bavuga ko ari ukubura uko bagira ubundi ububumbyi baba baraburetse kera
nta kintu kiva muri rambangamira no kumbwira ngo ibumba no kujya kuri kubura umugore abimwe ngo nige gukora ibumba ngenda nikandagira
urabona ibumba isaha inkono imwe ishobora kuba ihagaza amafaranga 50 iryibire inkono nini yaga itetse ibishyimbo n'imyumbati bakagereka usanga igura iryi 5 indi ntoya ugasanga iri muri 50 nk'iriya mugenzi wanjye arimo kubumba hari ushobora gusanga yagura 50 kandi yayiriweho reba igihe yahereye ayibumba noneho warangiza ukagereka inkwi zayigiyeho ukagerekaho ubwatsi bwayigiyeho imibyizi yacu ishiriraho ngaho mu buryo bw'iterambere tukadindi
gara niyo mugabo w'Ildefonso wagaragaje ishyirahamwe ryita ku mibereho y'abasigajwe inyuma n'amateka yabwira Radio Ijwi rya Amerika ko batagikeneye kwitwa basangwa butaka cyangwa andi mazina bitwaga kera gusa bifuza ko bakwitabwaho by'umwihariko
umuryango wacu w'abasigajwe mateka bazi ku izina ry'abasanga ubutaka cyangwa abatwa yuko byibura natwe twagirirwa gahunda y'umwihariko nk'abanyantege nkeya nk'uko batuzi ko twahuye n'ibibazo byinshi mu bibazo bigendanye n'ubutaka kuko muzi ko kuva na kera gakondo yacu ari amashamba ariko icyo dusaba leta yacu y'u Rwanda nuko byibura yashyiraho ibikorwa biduherekeza natwe kwinjira mu iterambere rirambye ry'u Rwanda
umunsi mpuzamahanga w'abasanga ubutaka ku isi ubaye ku nshuro ya 10 kuko washyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'ibihumbi 2007 mu Rwanda habarizwa abasigajwe inyuma n'amateka bagera ku 36,228 barimo ngo 974,000 nk'uko ibarura ryakozwe mu mwaka w'2012 ryabigaragaje ku isi yose ho habarurwa basangwa butaka bagera kuri 370,000,000 biganje mu bihugu 90 abitwaga basangwa butaka ubu mu Rwanda aribo bitwa basigajwe inyuma n'amateka bagiye batura begeranye nubwo bavuga ko bugarijwe n'imibereho mibi kandi igaragarira amaso y'ubasuye bakicamo bagacinya akadiho iyo babonye ubagenderera Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo
urakoze Asumta kuri iyo nkuru mu Rwanda kandi Perezida Paul Kagame kuri uyu wa gatatu yatanguje ku mugaragaro ibikorwa byo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamakungu cya Bugesera yatangaje ko icyo kibuga cy'indege cya Bugesera kizofasha mu kongereza ubutunzi n'ubudandaji mu karere u Rwanda ruhereyemo ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Edi Gwema
Icyo kibuga mpuzamahanga giherereye mu karere ka Bugesera kigiye kubakwa ku bufatanye hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'ikigo Mota Agile Africa cyo muri Portugal. Iki kibuga kizubakwa mu byiciro bibiri bikaba biteganyijwe ko imirimo yose izatwara miliyoni 818 z'amadolari y'Amanyamerika. Icyiciro cya mbere kizuzura mu mwaka w'2019 gitwaye miliyoni 400 z'amadolari y'Amanyamerika. Icyo gihe icyo kibuga kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira abagenzi bagera kuri miliyoni imwe. Ashyira ibuye ry'ifatizo ahazubakwa icyo kibuga, Perezida Paul Kagame yijeje ko uyu mushinga nta kabuza uzarangira ugafasha u Rwanda kugera ku ntumbero y'iterambere rwihaye.
We have waited a long time to see this vision become reality.
Perezida Kagame yagize ati uyu ni umushinga twategereje igihe kirekire, nizere ko twese tuzafatanya kugira ngo urangire neza. Yongeyeho ko uwo mushinga utazaba nk'aya mabati yasezeranyijwe Abanyabugesera ntabagereho. Agaruka ku kamaro icyo kibuga kizagirira u Rwanda, umukuru w'igihugu yavuze ko ikibuga cy'indege cya Bugesera kizafasha mu kongera ubukungu bw'u Rwanda ndetse n'ubuhahirane mu karere. Manuel Antonio da Mota, umuyobozi w'ikigo Mota Angle Africa kigiye kubaka icyo kibuga cya Bugesera bakazanagicunga igihe cy'imyaka 25, yijeje ko bazakora ibishoboka byose bagakora neza kandi ku gihe. Naho James Musoni, minisitiri w'ibikorwa remezo ufite inshingano zo gukurikirana hafi imirimo y'icyo kibuga, yavuze ko basanga nta kintu na kimwe cyazitira uyu mushinga kurangira. Yasobanuye ko nabo nka leta bagiye kubaka ibindi bikorwa remezo bizashyigikira icyo kibuga birimo imihanda itatu mishya.
Hari umuhanda uzafatira umaze kwambuka ikiraro hariya uvuye muri Kicukiro wenda utangiye Bugesera, aho ngaho ugahita ugira umuhanda uza straight ukazana mu kibuga. Hari n'undi muhanda tuzakora wa kaburimbo kuva Nyamata mu mujyi ukaza hano. Hari n'undi muhanda uhuza Ngoma na Nyanza, tuzakoraho undi muhanda uza ukagera nanone ku kibuga uhatiye kuva ngo. So hano harazagera imihanda ya kaburimbo itatu iturutse ahantu batatu hati. Icyo ni kimwe. Ikindi urabona ko ni ahantu hashya hakeneye amazi, hanyuma amashanyarazi yo birateganyijwe ko mu mwaka utaha w'2018 ahose hazaba hari umuyoboro w'amashanyarazi ufite ingufu, kuko hano muri kino kibuga kizakenera amashanyarazi menshi. Hanyuma rero n'ikoranabuhanga bya interineti bigomba kuzana naho kugira ngo habe connection.
Murateganya ko iki kibuga cy'indege kizatanga akazi kangana gute ku Banyarwanda?
Hateganyijwe ko hazatanga imirimo igera ku 600 ku bantu bazaba bakora ngaha. Ikindi kandi navuga ni uko ntabwo ari ikibuga cy'indege gusa, ahubwo hateganyijwe n'undi mushinga witwa Airport City.
Abaturiye icyo kibuga bavuganye n'ijwi rya Amerika nabo basanga icyo kibuga kizabagirira akamaro. Aba ni bamwe mu batwara moto twahuriye mu karere ka Bugesera.
Kuba rero ikibuga kigiye kutangira ni ingirakamaro ku baturage bahaturiye. Icya mbere ni iterambere. Icya kabiri, transport izaba yoroshye kujya hanze mu bindi bihugu, indege zizajya zitwara kuri makeya. Numva rero muri makeya n'abana tuzabyara bazasanga iterambere ryarahageze. Abagenzi bazajya baza najya nkagira gute nkabatwara nkabagezayo. Icyo gihe rero nkabasha kubona amafaranga mu bintu byihuse.
Natwara akamoto, ariko akamoto nzakavaho kubera iterambere ryaje. Nzagura ivatiri nzajya ntwara abakerarugendo bazaba badusuye.
Hanyuma se ibikorwa bijyanye no kubaka ikibuga, hari imirimo mubonamo mwebwe nk'abamotari cyangwa se abantu baturiye iki kibuga?
Ni ukuvuga ngo aho ikibuga gitangiriye harimo abaturage bagiye babona akazi, nk'abashoferi bafite amapirime bagiye babaha akazi baratwara amamodoka, harimo n'abandi bakoresha amaboko nabo bagiye bakoramo imirimo igiye itandukanye y'amaboko.
Uyu mushinga wo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera uzarangira mu mwaka w'2019. Biteganyijwe ko indege zishobora gutangira gukoresha icyo kibuga mu ntangiriro z'umwaka w'2020 bitewe n'ubugenzuzi bw'ikigo mpuzamahanga gishinzwe iby'indege. Edi Rwema, mu karere ka Bugesera, mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika. Mu munsi umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC ku nkuru yerekeye Burundi intumwa idasanzwe y'igihugu cy'u Holland mu karere k'ibiyaga binini Katia Lasseur asaba leta y'u Burundi gushira imbere ibiganiro bidakumira ikaraba ukuntu abantu baronderwa n'ubutungane bahabwa ikigongo cy'agateganyo yabivuze inyuma y'urugendo rw'iminsi itanu yaramaze mu Burundi kuva ku itariki ya gatanu y'uku kwezi ni mu kiganiro yahawe amenyesha makuru no munsi kuwa gatatu I Bujumbura inkuru y'imenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Eroje Wirikaneza
Inyuma y'urugendo rw'iminsi itanu umupfasoni Kaja Lasseur yavuze ko yabonanye n'imigwi y'abantu itari mike muri bo harimo indongozi z'igihugu abanyepolitike abaseruka ibinyamakuru yongera yishikira mu gihugu hagati aho yamenyesheje ko yasanze ubukene buvuze uruhwa uwo mupfasoni aseruka I Burundi mu karere k'ibiyaga binini yemeza kandi ko ibibazo bijanye n'agati y'akazi na muntu biteye impungenge Madame Lasseur ahamagarira abegwa n'ibibazo by'u Burundi kunyarutsa ibiganiro kugira igihugu kive mu ndyane cashizwemo n'amatati ya politike yadutse mu 2015
Au niveau situation politique et sécuritaire, j'ai pu constater une nette amélioration de la situation.
Ahagira ati ku bijyanye na politike n'umutekano nariboneye ko ibintu byahindutse cyane ugereranije n'umwaka w'ihumbi 2015 mugabo ibyo ntibisigura ko intandaro y'indyane zavutse mu 2015 zatorewe umuti nibaza ko ari ngombwa ko abantu baje hamwe bakaganira kugira batorere umuti izo ndyane za politike kuva mu 2015 uburande nta kindi bushira imbere twama twizeye ko umuti w'indyane uzoca mu nzira imwe gusa ganiro birongowe na Mukapa
dialogue regional guidé par l'ancien président Mukapa
muri izo biganiro ariko leta yarahiye kwicarana nabo yise inkozi z'ikibi bagizwe n'abashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 mbere ubutungane bw'abasohoreye imitahe mpuzamakungu nubwo biri uko Lasseur hasanga atakidashoboka
C'est toujours le cas dans les négociations et il y a toujours des uns et des autres qui essaient de bloquer le processus. C'est normal. Ça c'est un dilemme dans le dialogue.
Niko byama bigenda mu biganiro. Bamwe nabandi bama bashaka kubibera intambamyi kandi nibisanzwe. Niyo madidane yama mu biganiro. Biba bikenewe ko abantu bakoze ibyaha bakurikiranwa n'ubutungane. Ariko kandi nukuraba aho muganira kugira ngo ushike ku muti wa politiki urama. Mu bindi bihugu hariho uturorero aho hari ibiganiro bya horo n'ubutungane bugakora nk'akarorero hashobora gutanga ikigongo cy'agateganyo nk'uko byakozwe muri kahise mu Burundi
ça peut se résoudre par exemple l'immunité provisoire comme ça a été fait à l'époque au Burundi
ubuserukire burande mu biyaga binini yanavuze kwihindurwa ry'amabwirizwa nshingiro muri ako karere n'icuka kiri muri Congo muri iki gihe
oui on voit bien sûr une tendance dans la région des grands lacs des leaders qui veulent changer la constitution pour
ego turabona mu karere k'ibiyaga binini ingendo y'indongozi zishaka guhindura amabwirizwa nshingiro ngo zigumize ku butegetsi n'uburande bufashanya n'ivyo bihugu zahacu kuvuga ko ari bibi cyanke ziza gusa ikitubaje ishinga nuko bene izo ngingo zitoherekezwa n'ubugizi bwa nabi
ne va pas de faire avec la violence la situation en RDC est très très préoccupante
Ibiri muri Kongo birateye umutima uhagaze naho nyene hari kuzazanirwa ku bijanye na demokarasi ufatiye ku matora yigijwe inyuma ariko ikiduteye ubwoba kurusha n'ubugizi bwa nabi tubona mu gihugu cyose
C'est la violence qu'on voit maintenant partout dans le pays.
Uburundi mu bihugu bifasha Burundi ku rugero runini kumwaka butanga miliyoni 40 y'amafaranga y'abanyaburayi mu migambi y'iterambere icyo gihugu ariko cifadikanije n'ibindi bihugu bya buraya mu gufatira ingingo leta yo kudasubira gucisha amafaranga mu kigega cyayo umupfasoni Lasseur yasiguye ko izo ngingo atari bihano ahubwo zibereye kuko zihagaze ku masezerano ya Cotonou Uburundi bwitereye ko umukono bwonyene yanavuze ahubwo ko atawovuga ko umwe bwa buraya bwaheza Abarundi mu gihe ibihugu by'uwo muryango biherutse kwemeza imfashanyo y'imiliyoni 95 z'amayero azofasha Abarundi mu myaka itatu iri imbere Eroje Wirikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
urakoze Eroje kuri iyo nkuru mu Burundi kandi nta mashinga amateka iriko iriga integuro y'itegeko rishyira umugwi rishyiraho umugwi w'ugukinga ihonyabwoko n'ivyaha vyo mu ntambara naho itegeko rishyiraho umurwi ririko ryigwa muri iki gihe uwo mugwi wari wategekanijwe n'ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka w'2005 n'inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse
Intego y'itegeko ishyiraho umugwi wo kugwanya ihunyabwoko hamwe n'amabakorwa mu ntambara yemejwe jana kwijana mu nama nshingamateka y'u Burundi. Ariko rero ibyishyirwaho by'uwo mugwi yateye amakenga bamwe bashingamateka bari mu guramakoraniro mu Kigobe mu Burundi kuva habaye kwiyamiriza ugushubira kwitoza ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Haraheze imyaka irenga ibiri haradutse impari wa nyapolitike ndetse no muri bamwe mu mashyirahamwe adanirisha bya politike hati ibyegeranyo mva makungu aho mu byashikirizwa harimo ko mu Burundi ashobora kuba ihonya bwoko ivyo navyo leta y'u Burundi yaravyiyamiriza mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Abashinga batayankambuye kurira zaru hamwe na Mbonimpa Adolphe babajije ko ishyirwaho ry'uwo mugwi w'ubukinga ihonya bwoko hamwe n'amabakorwa mu ntambara itubarije kwemeza ko mu Burundi hashobora kuba ihonya bwoko. Umushikiranganji Pascal Barandagiye w'intwaro hagati mu gihugu niwe yaje mu nama nshingamateka gusigura iyo nteguro. Uyo nawe akaba yahumurije abashingamateka
kibaza ngaha rero yuko ari inshuro irashe kuri aba bagumiza mu kanwa ijambo genocide kimwe mu byo umujejwe uzokora cyane cyane ku bibazo bijyanye na impunity. Mu byo ukeneza yuko igihe igihugu cyacu cavuga ku mugaragara ko kivuye muri CPI abagityoza bace bavuga ngo tugomba kugura umuryango impunity na kanya keza kubereka yuko luwendola ihibambewe ibyo kuja muri impunity bitarimo ahubwo agomba mbere kujyaho n'urwego rukurikirana ibyo bintu nyine bya impunity n'ibyo bya genocide.
Naho biri uko iyo nyishu hari abashingamateka itanyuze. Umushingamateka yigenga Fabien Bakirya Nino ari muri uwo mugwi wabatanyuzwe.
Mbega yuko mushikiranga ikimenyetso mwafatiye igipimo cyo bari iki mu gihe Burundi ashitana ari girahantu abantu barazimangana ndi bubanza basanze ntagaza ahantu bantu bari kwikarashije baje ngo hewe nguzo kwishikana icyo kintu gisiguri nkabanze yuko aha babwira abantu mu gihugu ngutishikane tuzogusongaho tuzogukorera tuzokumesa aya majambo mwe mwumva gasigura iki by'ukuri igihugu ntituzokirekura twagikuye kure bisigura iki hakobo kirekura uwo byura umutwe w'uwo mugwi omena wewe umva tukira abantu kuvuga ngo ntarajya kugushoboka
agiheza gushikiriza cyumviro ciwe. Mkuu inama shinga mati ya kanya benda Pascal ya chie amishu ugonyene
ya kuwa kwa unabre Fabian nika kufata ma exception wewe ukunda kufatira kutumu tutu exception kufatira kuri au kuri wewe ya nacho na reka tuwanda.
Hagataho iyo nteguro y'itegeko rishiraho uwo mugwi w'igihugu ujeje gukinga ibyaha bikorwa mu ntambara muri ibyihonyabwoko ushizweho mu gihe mu Burundi umugwi ujeje kumenya kuno kunywanisha abarundi uri ku kivi. Bamwe bashinga amateka batiyo mugwi wari ukwiye gushirwaho inyuma y'igikorwa cyo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi kugira ngo mu bawugize ntihazohave habamwo abagirwa n'ibyaha severe izo bashyize ahabona. Kuri ayo makenga umukuru w'inama nshinga amateka na wati
uworindira gusa gukora ari uko severe yejeje ntanaboshingwa amabanga mu gihugu havuga uti reka gushinga amabanga uriya cyangwa uriya severe itaragiye kivuze ati kubera ko severe itaravuga ngo turabe ko naka atagirizwa ibi na biriya turafite ibyo dushobora gufatira kugira ngo naka ashobore gushingwa amabanga.
Uwo mugwi w'ukinga ibyazo mu ntambara mu ivyihonyabwoko utekana n'ibyizwa shingiro ry'umwaka w'2005 mu by'integuro ishyiraho uyo mugwi rero itegekanya harimo yuko bazaba bawugize bazaba bakomoka mu mihugu itandukanye y'igihugu aha no kuvuga yuko buri ntara yose izo biserukiwe n'abantu babiri badasangiye ubwoko. Hakaba kandi muri uwo mugwi hazoba harimwo abanyamigambwe muri yo hakaba hariho izo biserukiwe mu nama nshingamateka hakaba kandi n'abazaba bawugize bazaba bakomoka amashyirahamwe atabigamiye bya politike amadini abaserukiwe bakenyezi hamwe n'ugwaruka i Bujumbura. Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika, imbere yuko dusezerana tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi kuwa gatatu ko ibirwanisho ruhonyanganda Amerika ifise muri iki gihe bifise ingufu zikomeye cyane kurusha mu bihe by'imbere yaho. Ivyo ni mu gihe ariko aterana amajambo akomeye n'igihugu cya Koreya ya Ruguru. Twabwiye ko umushikiranganji wa mbere w'Ubufaransa Edouard Philippe yemeje ihagarikwa ry'umuntu yikekwa ko yiroshe n'imodoka ku mugwi w'abasirikare w'Ubufaransa uno munsi kuwa gatatu mu gice kiri ku nkengera z'umurwa mukuru Paris akomeretsa abasirikare batandatu. Bategetse b'Ubufaransa batangaza ko icyo gitero cyari cyateguwe kandi cyagizwe n'impaka. kuvyerekeye Kenya twabwiye ko Raila Odinga umunye politika atavuga rumwe na leta yatangaje n'umusuko wa gatatu ko abagizi ba nabi bafite ubuhinga mu vyerekeye byo mabya ordinateur binjiye ku byo mabya ordinateur z'umugwi w'igihugu jejwe amatora barasibanganya amatora yari yabaye mu byatumye amajwi agira amajwi make aje nyuma yo bahiganwa president Uhuru Kenyatta jote mwese mwakurikiranye amakuru twa ito bafitiye kuri isaha ahani hagarukiye tubashimiye ko mwaduteza amatwi twatuboneyo akanya kugushimira engineer Suleiman Talawale yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Alimaskarara yadufashije gushira hamwe ibi biganiro kuri mikro mwari kumwe na Fideni Yunga abo tubashimiye rero kuba mwaduteza amatwi tubifurije amahoro y'Imana mugira ijoro ryiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.